Radio izvid je Amerika. Radio izvid je Amerika, ibandanye ibiganiro vyajyo kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku izvid je Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Muri kumwe na Fidel Niyongabukaze mu biganiro vyacu.
Kore na kibyo bate nahakire reka nzahabona mukure kore yashita mukuraho n'inkoni ari kitiga gitaye twari bari nzagishakisha ntawe ntawe ari ntawe gisize ngo rero bagitoye cyo kwa mbere sasana
uwo ni Francisco Maniraho se umusore yishwa kubiswe n'umukuru w'umutumba wa Masama muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato. Amakuru tubafitiye tuyahere kuyerekeye inkuru y'ishyirahamwe ONU ku Burundi. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe ONU rw'agateka ka muntu Zeid Rad Al Hussein yiyamirije no musiko wa kabiri akamo katewe inshuro zitari nke n'imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi imbonerakure ku gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu batavuga rumwe na leta hamwe no kwica abantu bashigikiye batavuga rumwe na leta. Zeid Rad Al Hussein yatangaje kwa kamo kimbonera kurekerekeye gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu batavuga rumwe na leta n'ubwicanyi mu ndirimbo zabo ari iterabwoba. Zeid Rad Al Hussein atangaza ko izo ndirimbo zimbonera kure mu ntara zitandukanye z'igihugu ziteye agahinda bikomeye cyane cyane kubera byemeza ivyo bumvise byatangajwe n'abahunze Burundi byerekeye iterabwoba rigirwa n'imbonera kure. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryagirije imbonera kure ko zagize uruhara mu bitero byagizwe ku batavuga rumwe na leta zafashe ku nguvu ikivunga abapfasoni n'abigeme batavuga rumwe na leta igihe aya masanamu ya video yaja ahabona agahanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wari watangaje mu ntango ko ayo masanamu ataraye kuri kandi ko yafatiwe hanze y'igihugu. Yamara inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi wemeye ko ayo masanamu ya video araye kuri wategerejwe kwiyamiriza amasanamu ya video yagiye habona imbonera kure ziriko ziririmba indirimbo zikokeza gutera indabafaso n'abigeme batavuga rumwe na leta kugira abavyara imbonera kure. Wamenyesheje kwinyifato imbonera kure muri ayo masanamu itajanye n'imico n'ivyiyumviro vy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU imenyesha ko ayo masanamu ari ibimenyetso vy'ikibazo gikomeye cyane kurushiriza. Ishirahamwe ONU rivuga kwa kamo nkako kabandanije gutegwa mu kwezi kose kwa kane. Ishirahamwe ONU risaba leta y'u Burundi guhagarika gufata imbonera kure nk'umugwi ujejwe iterambere ry'abanyagihugu. Ishirahamwe ONU rimenyesha ko mu karere karanzwe n'ubwicanyi butagira uko buvugwa inshuro zitari nke akama ko gukokeza ubwicanyi katotegerezwa gutuma abantu babifata minenerwe. Ku yindi nkuru yerekeye Burundi, Perezida Petero Nkurunziza yagenye Honorable Isabelle Ndahayo kuba umushikiranganji mu biro vya Perezida jejwe ibibazo vy'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko. Asubiriye Honorable Leontine Ndayizeye. Amakuru yo mu karere arabandanya. Uruja n'uruza rutera rugabanuka ku rubibe akarere ka Vugizo ku ruhande rw'u Burundi gahana na Kiriba Ondesi ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intandaro y'ico cuka ni nyoruzwa n'ubwicanyi bikorerwa Abarundi muri iyi minsi n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo vyemezwa n'umukuru w'umutumba Vugizo wa Zone Gatumba turi muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Umumenyesheje amakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya nkadufitiye ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru.
Akarere ka Vugizo kari ku birometero 8 uvuye ku mugwa mukuru wa Zone Gatumba gahana urubibe na Zone ya Kiriba Ondesi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi mu bahaba bakorera ibikorwa byo kurima no kudandaza mu gihugu kibanye cya Kongo. Umufasoni Harerimana Annonciata ni umwe mu barimira muri Kongo. Twamusanze ku mutumba wa Vugizo ariko yegeranye umwimbu yabwiye Ijwi rya Amerika ingene baronka itongo ryo kurima hakurya ya Rusizi.
Muri Kongo ndarimirayo umuceri nkongera nkarimirayo n'inkore nyene byose n'ibiharage byose nkarimirayo. Yego,
none ko muri Kongo ari mu kindi gihugu itongurima muri kura
ndasega bakongomani cyangwa nkabakotesha bishitse naho nkabura amahera nkabasaba nyene nkarima amatukarimira hamwe tukagabura
naho biruko urujya n'uruza rwaba rw'abakongomani cyangwa rw'abarundi kuri uyu rwa Kiriba Ondesi navugizo rutera rugabanuka nk'uko byemezwa n'umukuru w'umutumba wavugizo bukuru Felix inyuruzwa ry'abasore batatu mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka igihe bari bashoreye ibidanazwa Kiriba bukeye babiri bagatorwa ari biziga ku rubibe niyo ntandaro yigabanuka ry'uruja n'uruza ku mpande zose nk'uko uwo mutegetsi abyemeza umufasoni Harerimana arimira muri Kongo aremeza ko hari abahevye kuja kurima kubera ubwoba bw'ubugizi bwa nabi bukorwa n'abitwaje ibigwanisho yumva bavugwa ariko ataribonera n'amaso yiwe
yego ubwo bwoba burahari kuko uko twahora dukora turi beshi bamwe barahevye gukorayo abandi nabo baragenda kuko dufite y'imirima n'imiceri twarasaruye n'ubu mbere n'amatomate turasoroma nyene kuri kwamye turagenda gukora yego
nta makuru umufise yuko hariho barundi bari hari hakujya fisigwanisho
twebwe ntabwo turababona kuko twumva ngo hamwe ngo nakagwika abasumwe kandi naho ngo ko barakagwika abagwanya ariko ntabo turigera tubona n'umunsi n'umwe
abanyavugizo na cane cane abagabo bahora baje kurimira muri Kiriba Ondesi ubu babaye baratenyenya kujabuka hakujya Rusizi basaba kugira igikozwe kugira uruja n'uruza rubanda anye ntirabampa Yohani numwe muri abo aterakama ma leta ya Kongo n'u Burundi guhagurukira ico kibazo c'umutekano
hari gihe twumva bibwa tukumva mu mirima batwa bagiye baratwara mu bisanzwe twese biraturaba kuko sirikirasyo y'umutekano twese iraturaba twegirenga akarere ka Kongo n'ukuvuga yuko tuba dukeneye umutekano kubera turahabyariye turahavukiye nkagende mvukira ya hanyene twifuza yuko leta ya Kongo n'u Burundi bagiriranira imishikirano kugira ngo bacungere neza uburere bwabo uko bwaba bumeze
mu gihe amakuru ava mu ntara ya Kivu y'ubumanuko avuga ko abama banyuruje abantu kuri bibe Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arabagwanyi leta y'u Burundi ibicishije kubavugizi b'inzego z'umutekano yamishikiriza ko abo bahungabanya umutekano arabagizi banabi abantu batatu harimo umupatiri wa paruwasi gatolika yo mu Gatumba baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho haraheze indwirenga imiryango yabo ntizinirengero abo bitwaje ibigwanisho babakuye mu modokari yunguruza abantu bateze umutego mu ijoro ryo kugenekereza rya 9 kuno kwezi kwa 4 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurukiye yabwijwe rya Amerika ko amatohoza kibandanya kugira hamenyekane yabo bantu bakamanganiye ivugizo kuri u Burundi buhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe bega mana yanje ibintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abo bahuka guhagararira neza
twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusore ko nanje nkaho murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwicwa rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio ya Amerika Washington DC. Inyuma y'iminsi itatu yari amaze yarabuze umusore w'imyaka 17 yo kumutumba Masama muri komine Marangara intara ya Ngozi yaratowe ikiziga ku mugoroba wo ku munsi wa mbere bene uwo musore bavuga ko bamuherutse ari mu minimo mukuru w'umutumba amusinzikariza ubuzima amwagiriza kwiba igitoke umukuru w'umutumba Masama yaraye afashwe ku mvo z'amatohoza ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Ku munsi wa gatanu w'indwi heze niho umusore w'imyaka 17 azwi ku izina rya Ndacayisaba yafatwa uwo muyabaga yagezwe kwiba ibitoke umujyago wiwe uvuga ko amuherutse ari mu minwe y'umukuru w'umutumba Masama Ndayisenga Burahimu hari imbere yo gukubitwa n'imisore yamufashe n'uwo bari kumwe Mana Leo Francisco se uwo musore yashengeye niwe asigura uko byagenze
urupfuguye rero cewe numvise ngo babafashe ngo bite gatoshye n'ibindi muhungu Daje afata barije basakije bitoke babibonye bacha babasaga kwibaraho bicari bacha barabafuta barabirukanka no kwibara bacha bashira gukubita nta nsambo gwahabaye nakufanya kumana pia tichewe tichewe chanya ndani ingana oya baku mjeva kubitagusa wewe sahi ndugu tumutag kujira saa moja hicho kushirikisha kuliene haya jikwa kuliene kuna ukurabia utunga nuga abo na wasiye utori tina wala kubita
uomutama avgako mukuru mutumba yabandanirije aho abandi bari bageze ijisho kuri uwo mwana akiri muzima ribari bayiryo
kuri naca kuri kingo ni mutahemuza kuri amafaranga wa mwana aracujuta agenda aho kowe uwo gunda bosabi waba muterura cyane ahora ntari nagiye bamaye ndasaba icundo kwa nasenge ubona se yaterekanze ku mwanzuro karaye ndabona bamukubise ba murembe ntaze kuhafatira ngaha kwa vyonje ndamurendu kuri naca kivyo bate nahakire reka nzahabona mukure kuri yashita mukoraho n'inkoni aje kitiga gitaye twari bari nzagishakisha ntawe ntawari zaho yagisize ngo rero bagitoye cyo kwa mbere sa munani wa mutora aho bamurambitse mishamba aho nyandi twibwe cyo batari uko nkeka yari nyegeje ko munzu n'ubwo twari twahatungutse tukamubura hagara muri ba sa munani turi nga kuri biri gato kumva ngo baramutoye
se wabona we nyene akababaro kari kose ataka ubutungane gukora
keko yari kwanavuze tewe namuduhe tumuhe ibyo bitoke tumurihe ibyo bitoke ambono kuvuga rero kubera kwameze kutweka mu byimbe yapfuye kego butungane nego bushobora kuraba ukuntu bashobora kugenza kuko nubwo kwe dushaka yuko mbese ashobora kutaguma ngaha mu maranga akagenda ruguru
uko umujyango w'uwashengeye uvyiganira ijwi rya Amerika niko nabajejwe intwaro bavuga ko bavyiganiwe mvuye kure Jean Bosco umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Maranga rajejwe iterambere niwe yakurikiranye iki kibazo
ejo kuwa mbere tumaze kubona twayuze gose kuri ikirindo cy'igipolisi yarasimbiyeyo nawe arabaraye umunsi wose arabura yagarutse niho badutelefona wa muntu tumubonye ari kiziga opeje yashishikaye andi matohoza aho twovuga yuko nko kukirindiro cy'igipolisi cyawe kuri komine Marangara ubu abari yo bose bashika batanu
umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Marangara ajeje iterambere asaba abanyagihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihanira
mu bisanzwe no mu nama z'umutekano twari tumaze igihe tubikora tukababwira tuti iyo mumaze kubona muti hariho akantu kakagorane gahari mugira n'igorane ikibazo n'umuntu ntiwihanire nico gituma inzego zihari n'ubu tukaba duhanura yuko abanyagihugu mu Marangara nk'akantu be nakugashitse yuko batokwihanira ahubwo bogerageza bakirukanka bagashikira ku nzego z'umutekano zibegereye na cyane cyane ko amazone yose nko afise ibinindiro y'abasirikare ku mazone
Jean Bosco mvuye kure umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Marangara ajeje iterambere avuga ko iyo ngeso yo kwihanira itari imenyerewe muri komine ya Marangara ingozi mu buraruko bw'u Burundi muri komine ya Marangara Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
imiryango ingana 40 y'abarundi yari yahungiye mu gihugu cya Tanzania niyo yahungutse muri komine ya Mishiha muraya mezi atandatu aheze muri miryango 21 niyo ku mutumba wa Mishiha uhana urubibe n'ico gihugu kibanye cy'u Burundi abahungutse babwiye ijwi rya Amerika ko batashe kubera ubuzima bubi bari babayemo mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana
Abo banyagihugu batahutse bose bavuye mu makambi y'impunzi atandukanye ari mu gihugu cya Tanzania nka bose bavuga ko bahisemo gutahuka kubera ko bari babayeho nabi muri ayo makambi Minani Maria ari muri abo bahungutse
Nahonze mu 2015
wahungiye muhe kambi
hungiye mu nkambi ya Nyarugusu cyandaye bace baratwimara bace batujana mutendere
mbega niki catumye wiyumvira guhunguka
mwiyo nkambi turi mu nyene ya mutendere ana tubayeho nabi njye baratsigabanije
abanjye atsinganike
twaradupokera injyazi ndwizibiri baca bazicamwe kubiri umva ni biri kumwe n'imboga n'amavuta n'umunyu n'ifu nibiro bine n'amagarama 500 gacu kumuntu gacu bijya indwizibiri umuntu imwe byaba bihetse iyindi ndwi ugaca wemera udafize rero gukora ako gafaranga utadandaza nturonke ikintu ufungura
rwasasare yabaye mu makamba atandukanye mu gihugu cha Tanzania ariko hose ubuzima bwamubereye bubi
jewe nashikiye muri Rumasi ngaho muri Tanzania baca baratutwara muri Nyarugusu tuvuye muri Nyarugusu bace twimukira mu nkambi ija mutendera abandi yanduta yari yuzuye ngaba tugiye gupokera twabibona izonjya ntizadushica indwi zibiri baduha nca ndiyumvira kutaha ntashe je banyakiriye neza nta ngorane
Havyarimana Sylvia aturetse imirire mibi n'amazu twabamwo ntiyatworohereza ubuzima wari wahunze cyane
nahunze kwa yakiri ngo cyambere hamwe bagumuka bumwe bwa mbere hariya twari tubayeho nabi wowe twari tubayeho mu buzi bumeze nabi imvura ikatunyagira abantu bamwe bagapfa nca duhitamo nyine umuntu ko zariganukira gusa kuza nyine biragutera ingorane kubera ikambi ibigose turatoroka
Fitano wakiriwe gute
nda ntakibazo cabaye habategetse nyene barakwakira kama kawayita gashikiri wawe ho wasize
Uwimana Ishati vyumwihari ku mukenyezi mwikambi arahura n'ibindi bibazo yisangije
abona ho umuntu w'umukenyezi nkaje nayo nagenje nyine se nacyanye n'uwo muhire sanga nyina abantu babagabo nyine uri nk'umuntu w'umugore sanga abantu babagabo nyine emwe ngirango baratonda ni kuri burende we gusiturirako gukorere nyine ibintu bitabaho nyine by'ubushurashutse gaca rero uvuga ati none je nkanje nyine nitahire sinze mererwe nabi mu nkambi
umutoni Latifa nawe ati
baje nka mu bintu byo gushurashura ibintu nyene byinshi kubera nyine ubukene bamwe baragwara abandi nyine bakamererwa nabi abandi bagatwara
Kajoro na Todi arongoye umutumba wa Mishi yari wakiriye abahungutse benshi aratubwira uko bakira abarundi bahunguka bava mu gihugu cha Tanzania
twebashitse tumenyesha bamaze 10 abarongoye ubucimire ko abonye umuntu ahungutse ko bashaza kumwanzuza gatumuje mu rutonde tumwandike tanga raporo ko hari ingo zahungutse abasha tubahira nta kibazo
ivyabo mbega mwasikaye murabikurikirana kugira ngo ntihagire uwonono
neza cyane ndetse kanatsinda bahunze twabikurikirana ivyaho kugira ngo ntihagire abasoma bavyiba abeshi bashaka kugira ngo bavyitize cyangwa bigure kuguma twigisha bene igihugu ko umuntu azogura ikintu cy'umuntu yahunze ko azoba yibwe kuko igihe azohungukira azoshika yinji ashika mu bintu vyiwe
abajeje intwaro muri komine ya Mishiha bavuga ko mu mezi atandatu aheze hamaze guhunguka ingo zingana 40 muri izo ngo zose ingo 21 ni izo ku mutumba wa Mishiha n'uruwe n'igihugu cha Tanzania Mishiha mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Mu Burundi gitegereye kitari gitosha urwaruka gwize kaminuza rurashomereye kubera ubuzibu kenye hamwe n'intureka ya politiki abatari bake bahitamwo kwijukira kurima mu ntumbero yo gutegura urwo rwaruka kugira rushobore kwibeshaho kwiteza imbere ikigo Kapadef kiri muri yo ntara kimenyesha ko catanguye gutanga inyigisho zo kurima no korora mu buryo bwa kijambere. Mugenzi wacu Oriane Tankishaka yavuganye na Leonidas Ntibi noneye icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe Base Jeunesse ryatanguje icyo kigo atangura avuga iryo shyirahamwe iryo ari ryo.
Ni ishyirahamwe ryo guteza imbere ubumenyi n'ubworozi bukingira ibidukikije no guteza imbere urwaruka, rikaba rikorera ibuta mu Gifaransa ni Centre Pensat du Patrimoine Agricole pour le Développement Familial. Turaze aho duhereye ngene hameze kuko hari n'ubukene aba urwaruka aba banyeshuri bacu barakenye nta mafaranga bashobora kuronka yo gutanga, ariko bituma inyigisho tuzitanga akacu tubande gusaba.
Mufasha bangahe none buri ayo mezi atatu twumvise mu bafasha ni bangahe mu bamufise muri ico kigo?
Mu mezi atatu tuba dufise abahungu 12 n'abakobwa 12, ni ukuvuga bose bazoba ari 24. Hanyuma ayo mezi atatu arangiye tugatanguza ikindi cyiciro, ni ukuvuga iyindi deuxième promotion.
Barangije izo nyigisho bica bigenda gute nyuma y'ayo mezi atatu muri make?
Nyuma y'ayo mezi atatu baraheza bakakurikiranwa n'abigisha b'iby'indimo, berigisha kurima, bigisha korora, bigisha gukingira ibidukikije, babigisha ingene babungabunga umwimbu. Bazoheza babandanye bakurikirana kugeza aho tubona ko ubwo rwaruka rushoboye kwitunganya aho rubaye mu mihani wabo.
Ku munyeshuri wa kaminuza ashobora kuba ariko aratwumva iyo kwibaza ati ego na mezi atatu muragenda kiga ni kwa gusa, ati inyigisho mutanga ziteye zite, arongera akaja ku ntebe y'ishure, bigenda gute muri izo nyigisho neza na neza?
Icyo kibazo ni ikibazo twibajije tugitangura kwiyumvira gutunganya umugambi, ariko twafatiye uko tusanzwe tubibona niho tubaye, niho tuba tubona barumuna bacu, abana bacu, bashiki bacu. Ubwo naho batandukanye mu byo bize naho bari bagejeje amashure, mu buzima busanzwe barabusangiye, basangiye ingorane, basangiye n'ukugerageza kurondera hamwe icyo bafasha kugira ngo batunganye ubuzima bwabo. Ariko gituma nk'uko mwabyumvise muri aba 24, mu by'ukuri harimo 14 bagize ikintu bigira. Harimo abarangije kaminuza bafise impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi, hakaba abarangije amashuri yisumbuye ashobora kubashyira mu mwuga wo kwigisha, ariko badashoboye kuronka aho bigisha bashika 11. Tugasanga rero muri abo 24 harimo 14 bari bafise ikintu bashobora gukora kuko bacigiye ariko batabonye ako kazi, n'abandi rero batashoboye kugira amahirwe yo kwiga amashuri menshi ariko mu buzima busanzwe bakaba babusangiye. Nicyo gituma babwiye kugira ngo tubashire hamwe na hamwe twarafashe umwanya wo kubasigurira kugira ngo bumve ko ari bamwe banangana muri iryo shuri barimwo, bafise umwambaro umwe, baba abahungu b'abakobwa, umwambaro usa, ibikoresho bimwe kandi biga bimwe. Aho duhereza tukabikora mu kuborohereza idini zo kwigisha turazivanga mu Gifaransa no mu Kirundi.
Imigambi mubafasha kugira ngo barangure batangure bibesheho ni nk'iyihe, batangure baronka amafaranga?
Ubu intango ya mbere tubaha ikintu bahera ko nk'ubu bagiye kurangiza kubakira ingurube, dushe tubahereza ingurube, barangije kubakira inkoko nk'uko bavyize ngaho ku kigo, dushe tubahereza inkoko. Mu by'ukurima turaheza tukabahereza imbuto n'umwavu, hanyuma abigisha bakabasanga imuhira kubafasha kugira babikore nk'uko babikora bariko barabyiga mu kigo. Kandi iyo bize mu kigo nk'uno munsi bukeye bagumye iwabo bagakora nk'ibyo bize mu kigo bakabikorera iwabo, nicyo twita formation pratique. Baheza baca baza kubikora neza bafise umwanya ukwiye, hanyuma uko indwi irangiye cyangwa indwi zirangiye bizanye n'uko abigisha babitunganije, baraheza bakabasanga imuhira kuraba ko ariko babikora koko neza nk'uko bitekanijwe mu buhinga biga. Rero murumva ko bazogenda bafise mbere, imbere y'uko barangiza bazoba bafise ingurube, bazoba bafise inkoko, bazoba bafise ibikoresho, bazoba bafise kandi n'ingene bashobora gukurikiranwa mu buhinga bwo kurima no korora neza, kuko abigisha dufise ni abantu bavyigiye. Ufise imyaka mike kumenyera byo buri misa ngubworozi afite imyaka 7 nabantu rero babizi kandi bitanga haba mu kigo haba no mu kugendera imiryango ifisabo bana
ibindi bibazo kuri iki kigo reka twakire abanywanyi bijwe rya Amerika tuhere ku murongo kuri Innocent uratwumva
yego nayo kaya ndagamurira yego twatse kuko wabona abanyeshure bayishyari benshi ntibatoroha n'akazi ubu turebwe nka twebwe twarayigice turi iyo ngonganya nk'uwoza nk'icyo shyirahamwe tujye kurema numvise barimo umuntu bashyiramo canke baracandika kugira natwe tuhete tuyungunganya hamwe mu bantu kuko ubu kwaruka kwinshi nta kazi bashyizwe bayorera mu mabarabara nibasaba yuko niba bacagikana tubatubwiye tujye dushike he umuntu yiyungunganya hamwe mu bantu kitubayeho twobaho kuko ubuzi buragoye hano mu gisagara ca Bujumbura
ese inosa arabajije ati mbega nk'ubu ba muri iryo shyirahamwe muri icyo kigo cya Kapadosi baracakira urwaruka nibabwira yuko naha ababisabye ni benshi si ukuvuga ko ari abo 24 gusa ku buryo nk'ubu tumaze kuronka urutonde rw'umugwi ugiye kuzokurikira uwugira urangize twari mu ntango twari twizeye ko dushobora gutunganya inyigisho ku rwaruka rusumba icyo gitigiri ariko twasanze bitadushobokera mboneho n'akaryo k'umureka w'abashimi ibyo dukora ko bazoheza bakabyumva bakadufata mu mugongo kugira tujye tuvuye kugura imiryango y'urwaruka rwinshi rero muri iyi minsi ntidushobora kwakira abandi bavuye kure murumva ko n'abahiga biga bataha ntibihava biboroheye kandi natwebwe ntibyotworohera icya kabiri ni uko twifuza kubakurikirana neza uwo mugwi mutoya ruvuga ati ubukurikirane neza kugira babikore neza iwabo none rero yoheza karema tuzoza turavugura buke buke umugabo duhereye ku bari hafi dushobora gukurikirana mu mirima yabo bafite ngaha
kumbure ku batari hafi nk'uko bivuze ushobora mu kanya kutubwira bumwe mu buhinga tekinike mukoresha kugira ngo n'abandi bashobore gutangura kubwiyumvira kugira ngo bafashwe nabo aho baba bari batangura kubyiyumvira ariko mbere yaho reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi twakire Bosco ikibazo cyangwa icyumviro
cy'uko urabona nk'ubu abantu bize barabaye benshi cyane akabatakazi gahari nta kundi ryo shyirahamwe ryaje rifasha abatize yo kwiragira mu gihugu cyose kugira ngo abo bize bafite amadiplome ariko babuze akazi baronkereho ukuntu bo kwiyungunganya bacu ubwenge bwo kuntu bo kwironderera ubuzima ahubwo nibasabe uburyo bo kwiragira igihugu cyose kuko abakenye bize kandi bafite amadiplome ni benshi icyo kinywa kidufashije bo bakoze cyane
ego murakoze uyu ukicuzo n'ikiza natwe turagisangiye n'uyu mushinga naheje kubaza ikibazo navuze nti natwe intumbero niyo no muko dushikiriza ishyirahamwe ryacu mu mategeko twaravuze ko tuzoshobora gukora mu gihugu cyose muri kazoza rero duhera hasi tukabona ingene turiko turabikora tuzoheza tuje no mu gihugu cyose icumbiro rero icyo cyifuzo cyiwe turagisangiye agize ati nibasaba uburyo turiko turabusaba na mwebwe nk'ubu muriko muradufasha kumva ntitwamenyekana gusumba tukisununura mu buryo tuzoheza tuze turungura imbibe zaho dukorera
kuko icyo kibazo nari mbajije cyerekeye bumwe mu buhinga mwigisha mu bijyanye no kurima ni nk'ubuhe
hariho ibintu bito bito duherako ibintu bito bito duherako ni ukumenya gutunganya umurima mutoya urabona mbere n'urwaruka niba bafite amatongo y'ibiyaga manini manini amatongo mato mato burya agatongo gatoya karanoroha gutunganya gusumba rininiya cyane cyane iyo ari mu ntango ako gatongo ni bagatunganya ni ukurondera ingene hashobora kuronka ibitabizo bikwiye ni ukuvuga gutunganya nzanyabarega neza gutunganya utuma two mu gikoni tumwe duto duto hanyuma gutunga ibitunga bito bito kumenya aho biba aho biba ngene haba hubakiwe neza ingene bigaburirwa ingene bivugwa ingene bashobora kugwiza umwimbu w'ibyo bitungwa hanyuma n'ingene dukoresha uwo mwavu muri iyo mirima ikindi dushimikira ko cyane ni ukujya hamwe abantu bagakorera hamwe ubwo rwaruka ku mutumba ni bane cyangwa batanu cyangwa batandatu muri ibyo bikorwa byo kubaka abayobozi bakajya hamwe muri make rero navuga nti tubahimiriza kugira ngo ibyigiji byo kuza gukora akazi kandi kudanuza ruto duto rw'amatelefone rw'ibindi ahubwo baze barime ahantu bafise agasi kabo bagateza imbere ubuhinga rero cyane cyane bihera mu novuga nti mwihimiriza kugira duhindure byimbiro ubwa kabiri tubikore twebwe nyene tutarinde abandi baza kubikora ko garuka rero niko nicumiye nigisho tubaha cyane cyane hanyuma ubwo guhinga nuko biga ikintu mu ishuri bagaca baza kugikora mu murima ubwo nyene aho nyene mu kigo kandi bagaca baza no kubukora iwabo hanyuma bagakurikiranwa n'abigisha
Nshoteze ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu tubafite kuri isaha aha niho birero bigarukiye mwari kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro tubifurije mwese kugira ibihe byiza.